Timoteo wa mbere kigabane cha gatanu. Ntuhambarire umutama ariko umuhanure nkaso, abakiri bato n'imisoro bahanure nk'abavukanyi bawe, abatama kazi nyine bahanure nk'abanyoko, abakiri bato n'abigeme nk'abashiki bawe, uri n'umutima utanduye na gatoya, uwo abapfakazi b'inyakamwe by'ukuri. Ariko umupfakazi wese namba afise abana canke abuzukuru, niyo banze kwiga kubaha Imana ku byo bagirira babo no kwishura ibyiza ababyeyi babo, kuko ivyo ari byo bishimwa mu maso y'Imana. Umupfakazi w'inyakamwe asega yari umwe yizigira Imana, agashishikara kwinginga no gusenga ku murango no mu ijoro, ariko wihaye kwifuza abapfuye ahagaze. Ubabwiriza ivyo kugira ngo ntibabe kumugaye. Ariko umuntu natatunga mu nzu y'iwabo cyane cyane abiwe, azoba yihakanye kwizera kandi azoba abaye hanyuma y'utizera. Ntihakagire umupfakazi yandikirwa gufashwa ataramara imyaka 60 y'amavuka, kandi handikwa uwari afiswe n'umugabo umwe gusa, handikwa ushimirwa ibikorwa byiza, namba yararera abana, namba yaratanga indaro, yaroza ibirenge by'abera, yarafasha abababaye, yarashishikara gukurikira ibikorwa byiza byose. Ariko abapfakazi bakiri bato ntubemerere, kuko kwifuza k'umubiri nikwamara kubatera kugarariza Kristo wazogomba kurongorwa, bagatsindwa n'urubanza kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Kandi kindi biga kugira ubunebwe, bagenda imihana. Ariko rero si ubunebwe gusa, ikigeretse ko bararegeteranya bita mu bitari byabo, bavuga ibyo badakwiye. Nicyo gituma ngomba ko abapfakazi bakiri bato barongorwa, bakavyara abana, bakubaka ingo zabo, nibaho umwanzi urwitwazo rw'ibitutsi, kuko nubu bamwe bamaze guta inzira ngo bakurikire Satani. Umugore wese yizera namba afise inshuti z'abapfakazi abafashe, ishengero ntiriremerwe ribone gufasha abapfakazi b'inyakamwe. Abakuru b'ishengero baganza neza nibabimvire ko bakwiye guhabwa icubahiro kirushiriza, kandi cyane cyane abacumukura mu kuvuga ijambo ry'Imana no mu kwigisha, kuko icyanditswe kivuga ngo ntimuzorunye umunwa w'inkirikira se kuringano, kandi ngo umukoza ku ingero yiwe. Umukuru ntukemere icyo bazomukurega ko hatabonetse ibyaho nawe biri canke bitatu. Abakora ibyaho bahanire mu maso ya bose kugira ngo abandi nabo batinye. Ndakwihanikiririza mu maso y'Imana na Yesu Kristo n'imbere y'abamarayika batoranijwe, witondere ibyo, ntucurwe umwe, ntukore ibyo gucurwa nkunze, ntukagire umuntu wihutira kurambika ku biganza, kandi ntugafatanye n'abandi mu byaha byabo. Uzokwame wirinda ubuhumane, uhereye ubuntunywa amazi gusa, ariko umwe n'utuvunye dukeya kubwo mu nda hawe kuko urwaragurika. Hari abantu ibyaha byabo biboneka bikabatanga mu kuja mu rubanza, hari n'abandi bibaza inyuma, kandi ibikorwa byiza navyo nuko hari biboneka, kandi n'ibitameze bityo ntibishobora kunyegezwa.